mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nshuti mwese mwiriwe neza, abo turi kumwe ne Eugenie Mukankusa ngiye kubasuhuza. Ndibutsa ko mutwumvira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 no kuri metero 22. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Ikaze mwese nshuti mu makuru y'uyu mwanya.
Kagomba kwanza gutera ibyatsi, iyo nyifato igahise yo umupolisi yarenze ku ndahiro akajya guhohotera abanyagihugu. Iyo nyifato rero nshikanga z'umutekano bukaba buyigaye cyane, bukanahoza n'ababuriye muri ububisha bwakozwe n'uwo mupolisi.
Muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura mu Burundi, umupolisi yarayishe mugenzi we hamwe n'abandi banyagihugu batatu mu Runwero. Ubu rero hakaba ari Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano mu Burundi, havuga nyine kuri ubwo bwicanyi bwabaye ejo kwa gatandatu. Inkuru irambuye turaza kwibagezaho mu kanya. Tubafitiye n'amakuru ya siporo kuri Tour du Rwanda, isiganwa ry'amagare, ikiganiro kira ndetse n'ikiganiro kwa Nyaburunga mumenyereye mu uyu munsi ku cyumweru. Ni mu kanya rero, mube hafi ya radio yanyu. Tuhere mu Burundi, umupolisi yarayishe mugenzi we hamwe n'abandi banyagihugu batatu, yabarashishije imbunda hari muri zone Gatumba yo mu ntara ya Bujumbura. Abanyagihugu bavuga ko ubwo bwicanyi bwavuye ku kudahuza mu biganiro hagati y'umupolisi n'umwigeme bari kumwe mu Bunywero. Inkuru irambuye murayegezwa na mugenzi wacu i Bujumbura, Diane Ndonse.
Amakuru duhabwa n'abari mu Bunywero bwahoze hitwa Kumbingo muri quartier Gaharawe yo muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi, nuko abantu bishwe igihe cy'isafi zine z'ijoro cy'uwa gatandatu Jiri Uwimana. Umupolisi atashoboye kumvikana mu biyago n'umwigeme bari kumwe muri ubwo Bunywero, yahitanye inkoho arasa mugenzi we yari kagerageza kubahuza hamwe n'abandi batatu bariko bivuna kanyota. Ahanyene bandi bane barahakomerekeye. Nahayo Tade n'umwe mu bakozi bakora muri buno Bunywero atwiganira uko byagenze.
Haje umukobwa n'umaraya gatwa dusanze tumuzi mugaba twe twari twamenye uko bafitaniye misiyo n'uwo mupolisi. Araza ngaho umukobwa aricara ngaho indani bamuserivisi ukagira mbere, wa mupolisi acaraza maze kuza aranywa inzoga ngaha barasubira mu nyuma, niho bambyanda abaserivisi indigira kabiri. Yambwiye ati mama heri imbere, yasikuyama imbere cana atora inzoga ndashyira kuri kontwari. Heze kuri kontwari ca batangura rero ibintu vy'akavuyo bashaka gushwana. Umukobwa acaravayo acaza ngaha bokereza inyama, umugabo acava hariya acaca ngaha n'inzoga hariza yasheshe ngaho. Yamubwiye ati wewe nta kuntu na kumwe waza gusesa inzoga z'abakiriya, genda wicare hajya, hanyuma aragukurikiranira ikibazo c'iwawe.
Umwe mu banyagihugu bagize inyabune y'umutekano ari mu batanguye gutabazwa nawe yigana uko vyabandanije.
Tuko turahanganira indani niho naje numva urusase rwa mbere duturukiye ngaho cyangwa indani amaze kurasa bari ngaho muri veranda. Gize nkwego ku muryango ndavuga ndamurunguru kuko mbona n'umupolisi yambaye nka vere, ndavuga ha rero nanje ni amara gutera iyindi ntambwe aranyice. Maze kubona kari karasonga ndamuca mu maguru, bize mpindukire niruce yahinduka yasarasa umusazi yari ngahe batazira bwayazi. Amaze kumurasa nkorokera ngaha ku mufurege, nkorokera ngaha ku mufurege ndabarasa mugasamwongera mukabyuka. Abajejwe umutekano ndababarira ni mu murase
boya. Abanyagihugu bo muri quartier ya Gaharawe yo muri zone Gatumba basaba ko inyifato y'abapolisi baherutse guhabwa ngo abacungerere umutekano yosubirwako.
Ibintu bidasobanutse kuko umuntu ayiyicare n'icupa ryiwiwe agacava hariya we ngo nikubera yari umupolisi ashaka kuyinywa ku nguvu, we n'inzoga agaca yiyanyira n'induruza amazi hari narya riga yejo. Hari umumama umwe ariko arinywa agacupa hajya bamuteye ku nzoga nk'uko nyene aranga bashaka no kumukubita wamukuriye yinda yari afite imbanyi. Tubona umengana akajagari ejo twaca tubona umengana hirya nyuma bibaye kuko ntakira kimwe uwo mutora nacyo bikigora ukiguze aza kukigenza akakimanyure kutumenga mwakiguranye rungana rwa mugore hari ikintu twasaba wese arondeye agateka k'iwiwo ko niko twarondeye nta nzu dugikeneye twarondeye agateka niko twashatse rwewe twabatoye kugira ngo badukize twabatugira ngo batumare batwice abana bacu basigaye ku ngoyi. ingere bizogenda mwebwe nyene nkuko muwa muri hejuru muzobaza murahe
ubushikira ngaje bw'umutekano burahoza imijyango yabuze ukanavuga ko apese nizigimana Leona yakoze iryo bara yaciye afatwa akabarindiriye urubanza gukibiriraho
bwa mbere hoho bwagomba kwanza gutera ivyatsi iyo nyifato igayise yo mu polisi yarenze ku ndahiro akaja guhohotera abanyagihugu bwa mbere hoho yakoze amakosa menshi ko yagiye mu kirabo yambaye n'umwambaro w'igihugu umwambaro w'akazi yongera tora n'inkoho yategezwe gukoresha mu gukingira abanyagihugu arahezaza bari yakoresha mu kubagandagura iyo nyifato rero ishikangaje umutekano ukaba wigaye cyane ukanahoza n'ababuriye muri ububisha bwakozwe n'umupolisi bunamenyesha yuko amatohoza aza yamaze gukogwa abagirizwa ibara rero bose bakaba bamaze gufatwa ubu bakaba bamaze gushikirizwa ubutunga
Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano avuga ko abantu batatu bagize uruhara muri ubwo bwicanyi uretse apese nizigimana yafashe inkoho hari n'uyundi mupolisi hamwe n'umwigeme bari mu minwe butungane mu ntara ya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse urakoze kuri iyo nkuru nchuti turi kumwe kwa nababwiye tubafitiye n'amakuru ya siporo turi kumwe na mugenzi wacu kuri telefone Jean Claude Munyandinda uranyumva neza Jean Claude
Inda uvaneza ujeni?
Ye, kumakuru wakomeze kutugezaho yerekeye Tour du Rwanda isiganwa ry'amagare. Nagira ngo utubwire waba yegukanye wegukanye insinzi muri iryo siganwa.
Nkuko ari bivuze koko isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda 2019 waryegukanye nta wundi n'umunya Eritrea witwa Merawi Kudus uyu nguyu akinira ikipe ya Astana muri Kazakhstan akaba akina ngo bigize umwuga uyu munya Eritrea rero akaba ari watsinze eta zuteranyije uko ari umunani iteranyo cyazo zireshya n'ibirometero 953 akaba rero urwo rugendo rwose rurerure yarukoreshejemo amasaha 28 iminota 12 n'amasegonda 37 bivuze ngo rero ikamba Kudus Merawi niwe waryegukanye kuri uyu munsi rero nabasobanurira ko yahageze muri etape unaino ya nyuma yahageze ari ku mwanya wa kabiri ariko nanone yaje akurikiye umusangiro ngende we cyangwa se bakinana mu ikipe imwe yasana wo nta wundi ni Contreras Rodrigo aha rero Kudus yarazi uburyo acunga igihe cye neza ahagera ari uwa kabiri ariko ku giteranyo rusange cy'intera zose uko ari umunani arangiza ari uwa mbere bityo abari bambikwa ikamba rya Tour du Rwanda uyu mwaka
None se Jean Claude Merawi kuduse urugendo yanyuzemo nuruhe kugira ngo agere kuri iryo kamba
Anije koko yanyuze mu rugendo rukomeye cyane cyane ko uyu mukinyi asanzwe yarabigize umwuga n'umukinyi ukomeye ubu rero muri risiganwa turigarutseho rya 2019 uyu mugabo kuri turu ya mbere kuri etape ya mbere cyangwa se tubyite gutyo ya mbere agace ka mbere yaje mu myanya myiza ariko ntiyaguha mbere ariko byatewe n'uko yaguye yakoze impanuka aranyereraragwa aha rero bituma avuga ati akubita agatoki ku kandi avuga ati mu zindi ntera zigaragaza ubwo rero guhera kuri etape ya kabiri ariyo Kigali Huye yabaye uwa mbere murabyibuka ko yashyize muri kinyuranyo kinini cyane nacyo cyamuherekeje hanyuma aza no kwegukana etape ikomeye cyane etape ya gatatu ubwo bavaga i Huye berekeza i Rubavu aharishaga ibirometero 213 aho rero yahise afatiraho kuba icyo gihe umwambaro w'umuhondo yarawambaye arawuzengurukana arawugumana awutsimbararaho kugeza na n'uyu munsi ku ndunduro ubwo yarangizaga ari uwa mbere ategukana iyi Tour du Rwanda 2019 aho iri siganwa ryazamutse rikavanwa ku ntera ya kabiri n'igice bibiri bikaba rero byaratumye iri siganwa Tour du Rwanda rizamuka muri Afurika rikaba riri ku mwanya mwiza wa mbere aha rero abakinnyi bitabiriye bari benshi harimo n'abakomeye nyine muri amakipe y'abagize umwuga ari nabyo byatumye abakinnyi b'abanyarwanda basa nkaho bagaragara inyuma mu binyuma cyane cyane ko bari bamaze imyaka itanu yose yikurikiranye batwara Tour du Rwanda ariko aho rizamuriye intera abakinnyi b'abanyarwanda byagaragaye ko bakiri ku rwego rwo hasi
ye uravuze uti ikamba ritashye muri Eritrea ariko harimo n'abandi bakinnyi benshi b'abanyarwanda abo banyarwanda bo bitwaye bati muri risiganwa
nkuko nari bikomojeho abanyarwanda bari bahagarariwe n'amakipe abiri hari ikipe ya Benediction yindi ni mu karere ka Rubavu hakaba n'ikipe y'igihugu Team Rwanda yarana n'amakipe abiri aha rero urwego rwabo muri iri siganwa byagaragaye nk'aho mbese rubaye abaye cyangwa ruri hagati na hagati cyane cyane ko iri siganwa ryazamuriwe urwego bigatuma none haza amakipe akomeye harimo n'amakipe asanzwe akina muri Tour de France n'amakipe yabigize umwuga ubu rero nakubwira ko umukinnyi uza hafi ku tonde rusange cyangwa classement generale w'umunyarwanda ni Areruya Joseph ari ku mwanya wa 9. Birumvikana ko n'umwanya mwiza ari kugereranyije n'uko abanyarwanda barimo amaze imyaka 5 ari bo twaturu y'u Rwanda, urumva ko bakiri inyuma. Uyu rero Areruya ari ku mwanya wa 9, akaba asanzwe akinira Diko Marseille Provence mu Faransa. Nkanavuga ko ikipe ku makipe 16 ya Seruke, ikipe ya Benediction nyine yo mu Rwanda iza ku mwanya wa 6. Birumvikana ko hakiri akazi ko gukora, nabyo byatangajwe mu kanya gashize n'umuyobozi wa Federation yo gusiga ku magari mu Rwanda, Mabre Bayita. Tuza kugenda tubagezaho byinshi yatangaje mu makuru yacu ataha.
Urakoze cyane rwose, ayo makuru turayategereje mu kanya. Urakoze Jean Claude.
Murakoze namwe.
Kira
kira kira
kira ni kiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Mu kiganiro rero kira nkuko nabararikiye mu kanya dutangira, uyu munsi turababwira ku ruhare kuganira mu miryango hagati y'abana n'ababyeyi bigira mu byerekeranye no kuba abantu bakwirinda ibintu by'ingeso mbi. Ni mu kiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho uyu munsi na mugenzi wacu Francine Ndokubwayo.
Ababyeyi basanzwe bitwararika indero y'abana babo, barabigisha, barabagaburira, barabambika, eka baragerageza ko umwana wabo atacu yobura kugira abeho neza. Birashika ariko ugasanga hari aho bibagiye gufata umwanya wo kwicarana nabo ngo baganire ibijyanye n'imyifatire bere mu buzima bwabo, na cyane cyane iyo bageze mu bigero. Ibihe tugezemo ariko ibintu bigenda birahinduka, ababyeyi baraganira n'abana babo ibijyanye n'irondoka nk'uko uyu mwigeme w'umuyabaga twaganiriye abitubwira.
Hari ababyeyi babitinya n'abandi bavyeyi nyene bamaze kumenya yuko kuba hafi y'abana bibatuma bamenya ingene bikingira. Twebwe nk'abanyeshuri kuba no mu ishuri baba babitwigishije nta na kimwe tuvyakira neza, ahubwo tuca tubaterera n'ivyumvira kubera bajya ababyeyi bacu hariho ibyo bataba bazi, tukobereka yuko ubuye na twebwe tubizi. Ababyeyi nyene baba babona abana bamaze gukura, nk'iyo bateranye nyene baca usanga bagize nk'akagwi bagaca baba barabibaganirira abana batoya batarimo, bigisha ibyerekeye izo ndwara zandukira zitanakira. Mugabo si bose babivuga, hari ababyeyi bakibitinya.
N'ababyeyi bonye n'ubwabo baje baratahuye ko kuganiriza abana babo bifise akamaro ntangere, yamara rero bisaba ubwitonzi. Ababyeyi baruguru bo ngusanga kenshi bicwa n'isoni bakabura iyo babihera.
Abana baraheza ukabaganiriza kababwira ubaha n'impanuro cyane naho byerekeye iby'umugera wa sida, mbona wa ugumuranda gato mu gihugu rakitiza bukewe kukababwira nyine ibintu bimeze. Mbonye atashe bwije nkamuhanura nti ibi bintu byo kutahabwije se byiza, kandi akanyumvira nkabona yo ko atakiri kare mu masaha ya kare. Okeshi ingwane zikunda kuba mu huyibira w'ijo nk'umwigeme niwe yohanurwa na nyina, kuko umuhungu kenshi akunda guhanurwa na se. Ababyeyi baruguru birabagora ko uraheza ukagengetereza bukebuke ukaranga nawe turahanura.
Ababyeyi baruguru bibagora gute?
Birabagora baruguru, azi ko ari baruguru nyene ntacyo bapfa nabo mu muji. Baruguru usanga kenshi badakerebuka cyane, batanabyita atari imyanya baronka, baguma biruka bakagira amasoni ntibababwire nyene ibintu bimeze.
Undi mubyeyi nawe ahagarara ku mico y'Abarundi iri mu bituma ababyeyi kenshi bataganira n'abana babo bisanzuye. Avuga ko ubundi umwana agumiza cyane mu mutwe icyo yaganiriye n'ababyeyi.
Abarundi mu yacu mico ko igoye mu Barundi, ariko dusanga dutegerezwa kuganira n'abana kuko n'ikibazo toca iruhande, kandi n'ikibazo tubona ko cyotera ingaruka mbi abana bacu. Turarondera rengi na tubavugisha, biragoye ariko waramenyeye kuganira n'umwana baronka uhera mugatwa mukabiyaga. Birafite akamaro kuko tutabaganiriye babirondera hari ibyo bumva handi bitari byo, bahakura inkuru nyinshi zirizo canke zitarizo, ariko iyo umwana mwaganiriye kuko yizera cyane umubyeyi, ibyo umubyeyi amuyagira azobishyira ku mutima abigendere ko gusunza ibyo yoba yumva n'abandi bana bagenzi we.
Icyo uwo mubyeyi atemera ariko ni uko abana bashirwa mu migwi y'abakobwa canke abahungu kugira baronke uko babaganiriza. Kubwiwe umubyeyi wari we wese icyo gikogwa kiramuraba.
Umubyeyi yamenye kuganira n'umwana kuva ari mutoya, nta na kimwe batoyaga. kuko bimutuma umwana mwizigira bimutuma umwana yugurukira umuvyeyi ni byiza ko abavyeyi bomenyera kuganiriza abana babo ataravyongwa n'umukobwa canke n'umuhungu kuko hari abana batagira amahirwe yo kurerwa n'abavyeyi bose mwico gihe nimba sugiye ari umupapareza abana ateza kumuyagira kuko uwo mwana ntiyo cagira ingaruka mbi kuko ataronse umuvyeyi uwo mupapa ne yubahuke amenyereza umwana kumuyagira hazogera gihe yuguruka kumuyagira ikintu cyose ubona ko cumubera intambamye no mu mama ntiyogira isoni kuyagira umwana we ngo nuko ari umuhungu bivanye n'ingene yakuze bayaga ubucuti bafitaniye agera igihe atake na kimwe yotinya kumubwira ariko ntiyorindira ngo azavarondera ngo se wabo canke ngo aze kumuyagira kandi afise amusigaranye n'umuvyeyi
abana basabwa kwirinda ibiyago bakura hanze kuko hanini indero itangwa n'abavyeyi ariyo nzira irashe kuko atamuvyeyi yo kwifuza kwigisha umwana wiwe ibinyuranye n'indero ifise icizo mushikanako Francine ndio kubgaye Bujumbura kubwijwi rya Amerika.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Cyuti turi kumwe mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda umwanya ukurikirana wacya kiganiro kwa Nyaburunga.
Bakunzi biganiro vya radio ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahanikaze muri kino gice ca kabiri cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho tugaruka kuvyerekeye itahukanwa ry'abasirikare igihumbi bagiye muri Somalia kugarukana amahoro
kwa Nyaburunga ni kuri radio ijwi rya Amerika
bandi honorable professeur Evariste Ngayimpenda ni cyegera cy'umukuru w'urunani rw'abigenga amizero y'abarundi honorable professeur mwaramutse
maramutse ngaramutse nabari ko ratwumviriza
cyangwa muri kino kiganiro
urakoze
urakoze nawe ubundi turi kumwe ni Olivier Nkurunziza umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona mushingana na Nkurunziza mwaramutse
mwaramutse Jerome kandi turagukengukiye kuba mwadutumiye
urakoze turi kumwe kandi na honorable Pierre Claver Nahimana n'umukuru w'umugambwe w'inzira guhemuka Sabanya Fudifu honorable mwaramutse
amahoro meza kandi naramukije n'abatwumviriza bose
turagwaye ikaze muri kino kiganiro
murakoze cyane gose
murakoze ubundi turi kumwe ni Gabriel Banza Witonde n'umukuru w'umugambwe w'abanyamahoro APDR mu mfunyapfunyo y'Ifaransa ushinga ntawe Banza Witonde mwaramutse
mwaramutse turamutse n'abari ko batwumviriza bose tunahoze n'umuryango w'abanyakwigendera Burundi Sima Bibera atazira memba duhoze n'umuryango w'abaririmbyi bose ko tubuze intwari mu bijyanye n'umuziki
sanga muri kino kiganiro
murakoze cyane
honorable professeur hakogwa iki kugira ngo nembe iki gihumbi gitahuka abasada b'u Burundi kugira n'imigenderanire bigume ari amahoro
cyane bazahurumba hanini numvirye abari ko baravuga bose ni ibintu bihagaze kugeneye imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu bitunganijwe rero tukaba tubona yuko nyiza atacu bidutwaye tuyibungabunga uko nyine tukaba tubona nawe yuko umenga hariho ico turiko turahomba mu kudatunganya mu kutaba dufitanye imigenderanire myiza na bamwe bamwe turabe ingene twoyinagura ikaba myiza gukura abona ko hari icyo duhomba coco bibi biriko biragaragara mwaba abantu batashe hariho kumbure uretse aba batashe hariho na nabaziga bati mu nyuma aho nzoshikirwa akagenda hari ubuziga kubikuramo agatongo hari uwaziga kusanga umugore cyabyo bakamwa akazu urumva agahumba kariho haba ku gihugu haba kuri aba basirikare
ku gihugu cy'u Burundi
none urumva hako ako gahombo tukemera kumbure kazu kazu waba kazana n'abandi kuko nigeze kusoma ahantu bavuga yuko Conseil de paix de sécurité yavuze yuko no mu nyuma hari abandi bazoza ntibavuga abarundi gusa mwa baravuga ko hariho n'abandi bazoza urumva kugira ngo kumbure nabo hanyuma ntihaza abarundi gusa natwe kumbure twari dukeneye kuba baragumayo ega no kwishusho ry'igihugu birabira nakenewe cumengo bagayiwe ivyo bariko barakora
kigwa abansi bigirwa bo APDL itabansi b'igihugu mwe murarubona mu
urumva jewe sinaruvuze kandi sinarukuyemo mugabo sinshimba kubita abansi b'igihugu nini cyo gituma nshimbe cyane ikibazo cy'imigenderanire guko utamwe uba akora abansi b'Urundi nabo nyine bashobora kuvuga yuko Urundi ari ubwansi bwabo mu migenderanire hagati y'ibihugu ni nka hagati y'abantu irashobora gutera imbere nk'uko ishobora gutera inyuma bivuye kumvo nyinshi ariko igihugu icyo kiguma kigira kwa maruku iyo bitaze rwose kwa maruku rondera kuyinagura cyane cyane iyo ubona kumbure hariho inyungu ukuramo kandi karatsinda nta gihugu cunga imigenderanire n'ikindi cyangwa n'indi shyirahamwe ata nyungu kibibonamo cyane cyane urabona Urundi nka mikoro si menshi cyane iyo rero igihugu kitafite amikoro menshi kiracungera cyane icyo kibazo cy'imigenderanire kigiranira n'ibindi bihugu na cyane cyane bisanzwe bigifasha urumva zarinze bivuga APDL cha wibaza nanje guhanura ko n'ubu nayiho ndahanura none bigiye kuvuga yuko byiza twoja turanagura imigenderanire dufitaniye n'ibindi bihugu kugira ngo nk'ibi bintu tudashima ntibije biradushikira
Olivier Mbuzi hari cyo kokwa
igikorwa cya mbere nuko ubwa mbere nkuko twamaze kubivuga abarundi leta y'u Burundi yokwerekana neza ikabandanya mu nzira bicamo yerekana ko abo basirikare ukuntu bavuyeyo rimwe rimwe abo barenga ko hariho inzira zitameze neza kugira ngo ayo mategeko yubahirizwe kuko si u Burundi gusejo ukoresheje igikenye ntuce mu nzira ziriho biratuma n'imigenderanire hagati y'ibihugu bya Afurika y'ubumwe bwa Afurika itagenda neza icyo rero ni ikintu gihambaye ikindi cya kabiri ni uko abarundi ubwa kabiri nk'uko nari nabivuze tuzoraba ko ivayo ryabo ritatuma abasirikare b'abarundi basigayeyo bagira ingorane kuko nicyo cya mbere gihambaye ni uko abana b'abarundi bari hariya baza
ariko n'igihe bagera ntibagerayo bitanu
mugabo mumenye yuko kugira ngo bagende barabakira bagasaba abandi ariko babona yuko umutekano wabo n'uw'igihugu cya Somalia utari umeze neza gusaba abasoda b'abarundi rero benshi ntibari gusaba abandi mu gihe umutekano wari ukwiye nuko babona yuko hari ibitero byinshi atariko nyawe na reka twongereza kugira
umutekano
kandi abasirikare b'abarundi kuba bariyo no gutaha biratandukanye iyo bari ngaha baba bari mu Burundi ariko iyo bari hariya naho baba bari mu mukangara tente kuko ni hamwe ubuvuguti hamwe nabo na ca gihe byangora wewe mu Burundi uri ngaha ingo hafate kugira sinzo soye kugira ingorane iyo uhavuye rero za ngorane bagira zigasubira kuba u Burundi buba buhombye birumvikana neza yuko kuba bari hariyo no musari ibihumbi bitanu ntibariyo kubera ari umuhari y'amahoro n'umutekano menshi nuko babona ko hari hagati
honorable cheka verati ahubwo basa n'abibutse kwifuka bukeye ubwo ingingo yafashe mu kwicumi na kabiri kubyibuka mu kwa kabiri mu mpera zo kwa kabiri
u Burundi twakuntu twagiye turakurikirana harabaye inama zahurije ibihugu bifite abasoda harabaye inama z'inama z'umutekano kandi Burundi ntibwigeze buhara bwaragenda u Burundi mu buryo bw'imigenderanire naho nyene butegereza gushiramo ingufu bugaca hirya no hino ntibwijajare ngo buhave bubona yuko abanyafurika bene wacu nabo nyene badukunda ijana ku ijana
honorable Nahimana hako gushye
icambere cyokogwa no guhumuriza abarundi leta itegerezwa guhumuriza abarundi yakuntu bivugwa womengo ni kintu
zurira baguye
imengo cyo rujuru yatuguye ko ya niba bahumurize bagira bati abasoda igihumbi n'abana b'u Burundi batashe mu Burundi nibategure nyine bakigwa neza basubire mu gisirikare bakore ibyo bahora bakura ibintu bibanze bicureye
babanze bahumurira abarundi
tubana tubifata nk'ukumengo mbega ibyo bintu n'ibiki ijuru rituguye ko icyo ni cya mbere icya kabiri nicyo twavuze kubera habintu byinyegeje je na byise nti hari ahantu diplomasi tashi selega diplomasi sajya manama gusaba urumva baragira manama
haraba muntu gukenya
eh agace no gucenya agace habi utudi tunama nkumbure batashitsemmo kandi hakomeye ushobora bashobora ko barafatiye mwene izo ngingo ngira bitangure baje aho hantu bahasuzume neza bahashike nabajya bitango nabansi babashikire je simuni nyene nababwiye yuko hagati ibihugu hari nyungu ndibona nka Uganda ifise abasoda igeze hariya aho nkumbure twe tutashitse wivuga izovuga ngo nibatangure babatahana abasoda babaganda oya bazoje ati oya baza mutahana barundi n'abakenya bazogira gucyo baza mutahana barundi wowe utashitseyo none bose bavuca bacika basi
kuba ko hari utuntu two mu kibeto batazome batamenye
eh ni nyungu naho nyo nitegerezwa gushika y'abakenya bariko barakorana n'abantuzeye nabo muri ni Europeyene wimbura ko bavugira Burundi watu utahari babaza kwivugira bo nyene
uvuga ari Burundi gutegwa baseruka hose
hose nukwashika aho hanwe naho hose kugira bivugire niho bazoshora kwikingira ibintu mwe n'ibyo kandi bidakozwe gucyo ugira ngo amategeko aragukingira oya cyese ndavye bazogucamwo uzanye bafashe ikingo zitatunezereza nk'izi
banza n'icyo cyoko banza bitore turangiza ikiganiro birashoboka ko Burundi buzaburashika ho hose abera uto tunama tutamenyeka
ibira cyo kanyine no tigihugure igihugu n'icyo cyana inyugo n'igihugu nje gijye igihe witeza kumenya je politique y'igihugu ndane na je politique y'igihugu yo hanze bakaronka bagenzi bakamenya none mona ko muri woni inyego za nka gufatwa kubera dufite abagenzi kanama ku mutekano kawe none rwakorana bikanka ko bagira kumwe kubera dufite abagenzi hajya baye gusamara none ko haba hafashe ingo nyinshi z'umutekano babone ivyo ni tuzaho kugenda rero ikindi gikomeye nuko aha mu Burundi twogira ubumwe ambere ngaha mu gihugu leta ikagerageza guhuza abene gihugu bose abanyepotroze tukaba kumwe na cyane cyane kuko hagiye ibintu by'abateye ingorane no kwigungira ko byose ingorane zagezwa mu Burundi zose no kwigungira ku gihe rero hari abantu bazo kwigungira ko iby'igihugu byose ibi byose biva muri Somalia bakigungira ko hazogumara ingorane mugani bungurura abantu bakumva ko kwezi turi umwe igihugu
cyose turavuga bigungira
ko ari cyacu niko nabivuga bariko barabyumva agiye bazobona ko abarundi bose twese turi bamwe rwego gusangira kabisi nagahiye atanya gufatanya gukira tukabyumva kumwe bose tuvugira igihugu kumwe tuvyumve kumwe ibintu bigende neza ico gihe rero nivyo byo kujeremwe no gubati je politique interne tumaze ko umwe rero tuvuga hanze naho tukavyumva kumwe mugambiye mu Burundi hari abantu batavyumva kumwe nabandi abavunika mwana bacha kuvuga ibindi kuko n'ubu turafite abarundi bamwe n'inza bansi bava ngaba bacha kuvuga aho gufasha bose babeyo niho Burundi bwo n'ubwo merwa na umbeca bingorane aho rero nawe nyene tuko turavuga ibyo hanze bya diplomasi yo hanze mugandi migendere niyo ngaha nanye nibayira ndega abantu bose turi bamwe tuvyumva kumwe ndega ingorane ni nyabaki dusangira kabisa nagahe mugize dawe bivuga n'ibyo bita esprit d'équipe esprit de partage ibyo bintu bivuze esprit d'équipe hakabure esprit de partage hacha bingorane cyo tuma rero abarundi twese tumwe tubumwe ha mu tandukane bwacu arizo ngufu na cane cane dutegura amatora neza y'umwe 2020 kugira ngo inzego zose zihari ntizohitire mu ngorane zizobinzego zizohitira mu kigabyuzuye murakoze
murakoze cyane ndagushimire Gabriel Banza witonde nibutsa yuko uri umukuru w'umugambwe w'abanyamahoro APDR mu funyapfunyo y'igifaransa wakoze no kwitaba kino kiganiro
amwe ngenda bashimiye cyane kuko murakoze gose abarundi barakeneye kumenya icyo ni politiki babona ku yongingo
murakoze ndagushimire nawe honorable Pierre Claver na Imana umukuru w'umugambwe w'inzira guhemuka Sabanya Frodebu wakoze kwitaba kino kiganiro
namwe akoze ko mwadutumye muri iki kiganiro gihambaye ku buzima bw'igihugu kiraba ingabo zacu z'u Burundi
akoze ndagushimiye nawe honorable professeur Evariste Ngayimpenda nibutsa kuri cyegera cy'umukuru w'urunani rw'abigenga amizere y'abarundi wakoze kwitaba kino kiganiro
urakoze kubyibutsa kandi wakoze n'ukuntumira nagomba kandi nkengurukira n'abari ko baratwumviriza
urakoze reka nawe ndagushimire oyize inkuru nziza nibutsa batwumviriza kuri umunyamabanga mukuru ukaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona wakoze kitaba kino kiganiro
wakoze Jerome kudutumira kandi n'undi munsi muzodutumira tuzobibitabo
urakoze inongere nshimiye nawe wagikurikiranye tukaba twariko turabira hamwe itahukanwa ry'abasirikare igihumbi bari muri Somalia n'ingere abanyapolitike bavyakira ndabifuze mwese kurandika mu banki no mu vyanyu naho butaha
Jerome Niyonzima nawe tugushimire kudutegura no kutugezaho iki kiganiro tumubwira kandi abakunzi baradijwe rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda ku biganiro twabateguriye kuri isaha araha bihumurije nkaba rero mbashimiye byimazeyo kuba bahisemo gukurikira radio ijwi rya Amerika bararikire rero n'ibindi biganiro byacu ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Kelly Nashwan afatanije na Fatuma Karara Alimasi nibo bamfashije kubagezaho aya majwi mumaze kumva kuri mikoro rero mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika